Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Amakuru mu Burundi urubyiruko rugendana gakoko gatera sida barakumirwa.
Ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 20 ni barakumirwa.
Uyu ni Ndikuriyo Fabiani uhagarariye mu mategeko ihuriro ry'urubyiruko rugendana gakoko gatera sida mu Burundi. Mu Rwanda turavuga ku rubanza rwa Mpoza yo Christophe uregwa guteza imidugararo. Amakuru yo mu biyaga bigara ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana. Waramutse neza Roy.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abashinga amateka mu ntara yo mu manuko bushira uburengero bwa Somalia ejo ku munsi wa gatatu niho batora umukuru w'igihugu mushasha azobarongora muri iyo ntara. Abategetsi babwijwe rya Amerika ko wahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji w'iyo ntara Abdiaziz Hosan Mohamed ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganywe. Abakurikiranira hafi politike muri Somalia bari bamaze kubona ko Mohamed ariwe yari kuzotahukana intsinzi nyuma yaho mu ndwi iheze Mukhtar Robowe yahoze avugira kandi akaba yari cegera cy'umukuru wa Al-Shabaab afatiwe n'igipolisi cya Somalia mu gisagara cya Baidoa hanyuma rungikwa i Mogadishu. Leta ya Somalia yabujije Robowe kwitoza kumvo zuko akiri mu bihano by'inama ya ONU amahoro n'umutekano bakaba bamwagiriza kandi kuba intambamyi y'umutekano muri ico gihugu cya Somalia. Abakozi bashika ku 70 ba Ekleziya Katolika barimwo abapadiri hamwe n'abandi ni muri leta ya Illinois muri leta z'umwe za Amerika bagirizwa ivyaha bifatiye ku gitsina bakoreye abana bato. Ivyo ni ibiharuro byashizwe ahabona n'umushingwa manza mukuru w'iyo leta ejo ku munsi wa gatatu. Uwo mutegetsi Lisa Medigan yavuze ko Ekleziya Katolika muri iyo leta yari yatanze igitigiri c'abantu 185 gusa bagiriza ivyo vyaha, ariko inyuma y'amatohoza ubutungane bwatanguye mu kwezi k'8 bwashitse kubashika 70. Ayo matohoza yo muri leta Illinois abaye inyuma ya raporo yasohowe mu kwezi k'8 aho abapadiri barenga 300 mu yindi leta ya Pennsylvania bagirijwe ibyaha bifatiye ku gitsina byakorewe abana barenga 1000 bimara imyaka n'iyindi byaragizwe ibanga. Muri Amerika kandi leta ya Trump yarafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'Uburusiya yagize uruhara mu guhungabanya amatora muri Amerika. Barimwo abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura uwahoza asumira urusaku Uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza amuhaye uburozi. Harimwo kandi abakozi 15 bakorera iperereza mu gisirikare cy'Uburusiya, amashirahamwe ane ya leta y'Uburusiya hamwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu buhinga bwa internet muri ico gihugu. Ico kigo cyagirizwa kuba cyarayobesheje abanyamerika mu matora ahitiye mu kubaha amakuru atariyo agatuma batora Donald Trump muri 2016. Abanyamerika baci babuzwa gukorana n'ayo mashirahamwe hamwe n'abo bafatiwe ivyo bihano kandi ubutunzi bafitiye aha muri Amerika bwafashwe. Leta ya Trump gushika ubimaze guhana abarusiya 272 hamwe n'amashirahamwe y'Uburusiya nyene ku bikorwa nk'ibi bibangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Yemen, komite mpuzamakungu ijejwe gutabara imbabare Croix Rouge imenyesha ko iri mu myiteguro ikomeye yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya Yemen hamwe n'abahuti bayigwanya ritekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Impande ziri mu ntambara muri ico gihugu ca Yemen zarahanyahanye intondi z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi iheze byabereye mu gihugu cy'u Sweden. Urutonde rumwe rurimwo imbohe 8,000 zikwiye kurekurwa. umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ko mu buseruko bwo hagati kisi Fabrizio Carboni yabwiye ujya Amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe ku mpande zose kandi iryo shirahamwe ari naryo rizobifashamwe harimo no gutanga uburyo bw'amafaranga. Carboni avuga ko imiryango itari mike muri Yemen yiteze kubona ababo babuzwe ku kiyo ntambara ariko ngo bamwe bazotangara kuko bazoshobora kuzobura ababo kumbure kuko boba barafuye. Aya makuru y'ijwi ry'Amerika yakesha Lisa Schlein akorera ku cicaro cha Croix Rouge i Geneve mu Busuwisi. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau avuga ko leta yiwe iriko iragerageza kumenya amakuru ahagije ku munyagihugu wabo agira gatatu yafatiwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Abandi babiri bafashwe haheze umwanya muto igipolisi cya Canada gifashe umutegetsi w'Umushinwa w'ikompanyi yo gutumatumanako ku mutahe wa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri turimo. Meng Wanzhou yagirizwa kutubahiriza ibihano Amerika yafatiye igihugu cya Iran. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko abo banye Canada bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu ciwe. Nta yandi makuru arenze ayo Ubushinwa bwatanze kuri abo banye Canada bwafashe.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Mpozayo Christophe. Mpozayo yarusabaga kwanga ikirego cy'ubushinjacyaha aregwa guteza imidugararo muri rubanda. I Kigali ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza soma icyemezo ku nzitizi bwana Christophe Mpozayo n'abamwunganira bari bagejeje ku rukiko. Nta muburanyi n'umwe waruhagarariye mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaye gusa abavandimwe ba Mpozayo ndetse n'abandi bakurikiranaga iburanisha. Ku isonga Mpozayo yari yasabye ku rukiko rw'ubujurire rwategeka gukuraho ikirego cye kuko nta ubashe inkiko zo mu Rwanda zifite bwo kuburanisha urubanza rwe. Aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho bikomoka ku biganiro ashinjwa ko yagiranaga na bwana Jean Damascene Munyameta uba hanze y'igihugu n'ibiganiro ngo bagiriraga ku rubuga nkoranyambaga rwa Skype. Muzo yakaburana avuga ko ibyo biganiro byabaye ari yarusha muri Tanzania kandi ko nta tegeko mu Rwanda ryariho rihana ibyaha byakorewe hanze y'imipaka y'igihugu. Ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo iryo tegeko ritariho bitakuraho ko ibyaha bibereye hanze y'u Rwanda byaburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Ikindi Mpozayo n'abamwunganira bavuga nuko ngo ibyo biganiro byabaga hagati y'abantu babiri bitabereye mu ruhame. Ubushinjacyaha bwo bugasobanura ko kuba yaraganiraga n'undi munyapolitiki bishoboka ko ibyo biganiro bagiraga yabigejeje ku bandi banyapolitiki bagenzi be. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufungwa imyaka icumi. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikorewe mu mahanga biburanishwa n'inkiko z'u Rwanda. Rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko urukiko rukuru rwamuhannye mbere rubifitiye ububasha kuko icyaha cyo kuvutsa igihugu umudendezo cyakoreye hanze y'imipaka y'u Rwanda gihanwa nk'icyakorewe imbere mu gihugu. Umucamanza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu Mpozayo yagiranye ibiganiro na Munyampeta kuri Skype kandi ko ibyo avuga ko yakurikiranywe ku byaha byambukiranye imipaka atari byo. Yavuze ko nubwo byaba byarakorewe mu mahanga ari ibyaha bisanzwe, yanzuye ko nubwo uruhande ruregwa ruvuga ko bitari byarateganijwe ko ibyaha nk'ibi byaburanishwa n'amategeko y'u Rwanda nta shingiro bifite. Mu byo aregwa kandi hazamo icyaha cyo gusebya no gutuka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Urukiko rukuru rwavuze ko atakigizweho umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Kakira ahubwo ko rutacyakiriye bivuze ko gishobora kukurikiranwa. Uruhande rwa Mpozayo rwo ruvuga ko nta rwego urwo arwo rwose rwigeze rurega mu izina ry'umukuru w'igihugu ko yatutswe rugasaba ko atagikurikiranwaho. Ni nabyo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye rwavuze ko haba mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi nta watanze ikirego ko urego yatutse umukuru w'u Rwanda rwategetse ko atagikurikiranwaho. Urukiko rw'ibanze rwa Kakira ku isonga rwari rwagize umwere urega umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko urwego rwa mbere rutasuzumye yagumye ko yasebanije mu ruhame rwavuze kandi ko ku rwego rwa mbere rwarategetse ko Mpozayo yasubizwa ibyo byari byafatiriwe bitavuze ko yabaye umwere nyuma y'iryo sesengura umucamanza yanzuye ku icyifuzo cyo gusaba kutakira ikirego nta shingiro gifite kuko ngo inkiko z'u Rwanda zifite ububasha bwo kumuburanisha mu mwaka wa 2013 nibwo Christophe Mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bw'u Rwanda bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atagemerewe icyaha gishyushinjacyaha buvuga ko hari habayeho kwibeshya kunyito ubucyabaye cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gamije kugira naho ubutegetsi buriho mu kwezi kwa kane 2014 urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwategetse ko Mpozayo yarekurwa rumuhanaguye ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemererwa gusa nyuma gatataranagerewe mu rugo yahise yongera atabwa muri yombi mbere yo gufatwa gafungwa bwana Christophe Mpozayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019 ehe bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
Jutimu kuri kirani vigani ilo kuri radio zvigi Amerika, mawigani lo vizatu mungu. Arese ukudu kuri kirana kuri FM, musobora nukudu kuri kirana kumirongo, migufi vita shortwave, kumusu waka tanda tu nukumusi uimana guhera isaha kumi, kuchikisaha kumi ni imwe zoku muhingamo, musobora kudu kuri kirana kuri kilo elf, ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongi biri, kilo elf ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongi biri ndwi na zitanu, na kilo elf ilihumbi chumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushyira 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo hertz 115 ijana na 180 na kilo hertz 113 amajana 63 mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushyika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz 115 amajana 463 na kilo hertz 117 amajana 5 na 30 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mu Burundi abantu b'urubyiruko bagendana gakoko gatera sida barenga 84% kwijana barakumirwa mu kazi k'iminsi yose ihuriro ryabo ryabitangaje mu nama barimo ibujumbura ni inkuru ya Raymond Zimana
Ugo gwaruka rugendana umugera wa sida ruva mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi kwahuriye hamwe kugira rurabe ingene agatega kabo ko kubahirizwa eka mbere n'ingene go kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose Ugo gwaruka ruhuriza ku kibazo cy'ikumigwa ko ari intambamyi ikomeye mu mirimo yago ya minsi yose Jean Baptiste Bisore yaserukiye gwaruka go muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi afatira kubijanye n'inyigisho kubagendana umugera wa sida
kwiga neza nk'abandi usanga ko abashyira inyuma ngo mwebwe mushaka kugwa kuri tele namba mwe duhura ni uko usanga uri kurakoresha uburyo bw'iwawe kandi amategeko akwemerera kwiga ku buntu ugasanga utwo gufashije nk'ubusanzwe uri imfuvyi uciye tugurisha basanga ko habandanya uhahombera kandi usanga uri no kujya mitira isaha yuko ufungura bikwiye
afatiye ku kigwa cyakoze mu mwaka wa 2015 ku bijanye n'ikumigwa rikorerwa ugwaruka rugendana umugera wa sida Fabiano Ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi yemeza ko ibyo bitigira ibibandanya byiyongera kandi bikiri hejuru uyaserukira urwo gwaruka akavuga ko bica bituma bativuza neza
cyarazerekanye yuko ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10 kwijana ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 24 barakumiriwe guhera ku myaka 25 gushika kuri 29 ibice 84 n'ibice 30 kwijana barakumiriwe ibyo byose bica bituma ugwaruka rudashobora kwivuza mu buryo bubereye kubera yuko bariko barakumirwa eka kandi badashobora no kuza gusaba ifashanyo baba bakeneye kwa muganga kubera yuko baba bariko barakumirwa
iyindi ngorane zikirizwa n'iryo huriro nuko ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ruvise ingorane y'ukwivuza Fabiano Ndikuriyo nahadatanga ibitigiri yemeza ko igitigiri cy'ugwaruka gwita b'Imana kiguma ciyongera
uno munsi turiko turabura cyane ugwaruka ruriko rurapfa ego hari imiti yo gufufahaza mugabo uno munsi turiko turabura ugwaruka rwinshi rupfa ariko atansobanura kwihari iyo nayo ni yindi ngorane ikindi naco uno munsi igipimo cha charge vira kimwe gipima urugero rw'umugera mu mubiri wa dusanga kugwaruka bururi hejuru rwose
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga indwara ya sida bose uko babibona bemeza ko bitigirize bakumirwa kubera kugendana umugera wa sida byagabanutse Desire Nduwimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu w'ugwanyikiza sida sepsenerez akemeza ko leta atacho itagira kugira itanga inyigisho kubijanye n'ikumirwa ry'uwo mugwe w'abantu
muri rusange ibiharuro byaragabanutse turavye kuje no gukumirwa twarateye imbere ugeranije n'uko bwa mbere byari bihari turagerageza yuko inyigisho zishikira bose bera umuntu asanzwe agenda mu gira wa sida ni ingwara mu zindi uri kuraraba
ikirwa cyakoze mu mwaka wa 2017 cyerekana ko ibyo kwandura umugera wa sida byagabanutse mu Burundi kuko ubu biri munsi yarimwe kwijana no kuvuga ubusa n'ibice 9 kwijana ugwaruka ruvise imyaka iri hagati y'imyaka 15 na 24 abigeme bandura ku rugero rw'ubusa n'ibice 3 kwijana abahungu nabo ku rugero rw'ubusa n'igice 1 kwijana iryo koraniro ry'ugwaruka rugenda no mugera basida gwego gw'igihugu ryatanguye ku munsi wa kabiri rikazorangira kuri uyu wa kane ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ufite ibibazo by'amafaranga ibihugu biwugize ntibitanga imisanzu yabyo uko bikwiye umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Umwaka w'amafaranga annual budget 2018 ushira 2019 mu muryango wa Karere ka Afrika y'Ubuseruko watanguye itariki imwe z'ukwezi kwindwi uwo muryango wiyemeje gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amadolari ya Amerika ibice birenga 52 kw'ijana byayo ava mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango nayo ibice 48 kw'ijana bikava mu mfashanyo mvamakungu igihugu kimwe cyose cyiyemeje gutanga imiliyoni 8 n'ibice bitatu z'amadolari na yarenga miliyari 21 y'amarundi muri kino gihe amaze gutanga ibice 35% kw'ijana gusa inama shinga amateka yarayitangaje ko uwo muryango ufite ubukene budasanzwe kubera ibihugu bikwega amaguru mu gutanga intererano zavyo ku Burundi nibwo bufite umwenda munini kuko baheze imyaka ibiri butaratanga intererano bwishozwa ayarenga miliyari 40 z'amarundi hakurikira igihugu gishasha muri uwo muryango cha Sudani yepfo nico uyu mwaka ntikiratanga na 10 no ku mwaka ze ico gihugu ntayo catanze yamara kubera cemerewe hagati mu mwaka inama shinga amateka ivuga ko kitazoyishozwa ku mwaka weze umushikiranganje mushasha aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze insiguro zigituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya
ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikogwa Burundi ntibwigeze bareka gutanga kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru ingorane twa dufise nibaza ko atamuntu numwe ashaburiye Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe nabandi hanyuma ikindi igira kabiri no kubandanya kandi ifasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwiye byose bisabwa n'amategeko atari guherekeza ariko turiko turakora
igihugu kimaze gutanga intererano nyinshi ni Kenya kimaze gutanga ibice 80% hakurikira Uganda ari nabwo butwara uwo muryango uyu mwaka kimaze gutanga ibice 53 hanyuma igihugu cya Tanzania gifite icicaro gikuru cha yase kimaze gutanga ibice 52 u Rwanda rumaze gutanga ibice 25 kuri uyu wa kabiri inama shinga amateka yatangaje ko kubera ubwo bukene abashinga amateka hame n'igice kinini cy'abakozi b'uwo muryango bagiye kuja mu karuhuko ka Noel n'umwaka mushasha badahembwe imishahara y'ukwezi kw'12 abatanze ibikoresho bitandukanye ntibarahabwa bahabwa amafaranga amashyira amacungera umutekano hamwe n'ayakora amasuku yose ntarahabwa imishahara amategeko y'umuryango wa EAC avuga ko ibihugu byose bibwirizwa gutanga intererano yavyo yose imbere y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri kubera iyo ngingo itubahirijwe abashinga amateka batangaje ko bagiye gufatwa ingingo ruhasha cyane cyane ku bihugu biheranye menshi aho igihugu gitungwa gatoki no Burundi utaratanga na 10 mu myaka ibiri kiretse kuriha ibirarane byo mu myaka yahera mu bihano bitegekanijwe n'amategeko ya EAC harimo guhagarikwa burundu canke vy'agateganyo mu rwo mujyango abashinga amateka barerekanye kandi ko uwo mujyango ufite ibibazo bikomeye bishobora no gutuma usambuka abatanze akarorero ku makete y'urutavana ko abonekamwo imvugo ikarishe no guterana amajambo hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi n'Uganda imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda hame rero n'abanyeshuri bo mu muhari katolika w'abaskuti bo mu Uganda bangiwe ku munsi wa Mungu heze kwinjira mu Burundi mu nkino z'akarere bari bagiyemo abashinga amateka bibajije gituma mu bibazo byose haguma hagarukamwo igihugu cy'u Burundi yamara ibyo bibazo babirungikiye inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo abari bibazo byiga Pierre Claver Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamahanga Handicap International rifasha abagenda n'ubumuga riratangaza ko rigiye kwimurira mu kindi gihugu cyangwa gufunga burundu ibiro byabyo byo mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Mu itangazo Handicap International yashize ahabona kuri uwa gatatu yasiguye ko mu kwezi kwa 11 iryo shyirahamwe ryarungukiye leta y'u Burundi dosiye irimo ibyo yayisavye mu ntumbero yo kwemererwa kubandanya ikorera muri ico gihugu. Inyuma yo kurungika iyo dosiye, ubushikiranganje bw'intwara hagati busanzwe buraba iby'amashyirahamwe yose akorera ku gataka k'u Burundi bwishyuye Handicap buvuga ko dosiye yabo itujuje ibyangombwa byatuma yemererwa kubandanya ikorera mu Burundi. Handicap International yemeza ko inyuma y'iyo nyishu yagerageje inshuro zibiri zose gusaba umubonano muri ubwo bushikiranganje mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo ariko atanyishu n'imwe iryo shamwe ryaronse. Ijwi rya Amerika ryabajije umupfasoni Diane Van Leeg ajeje gutanga amakuru muri Handicap International mu Bubiligi ahari icicaro c'iryo shyirahamwe ico leta yasiguye ko kibuze muri iyo dosiye yabo yishura ko ico kibazo ataco kivuga k'ubu. Ibindi bategekanya kubitangaza inyuma y'itariki ya 31 uku kwezi. Inama ijeje amahoro n'umutekano mu Burundi igifata ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu yose yigenga akora ku gataka k'ico gihugu mu kwezi kwa 10, ayo mashyirahamwe yari yasabwe kubahiriza itangwa ry'akazi hisunzwe ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu no kubika amafaranga y'agaciro akoresha mu banki nkuru y'igihugu BRB ariko bakayibikuza mu Marundi. Ingingo y'ishyirahamwe Handicap International rikorera mu Burundi kuva mu 1992 ije inyuma yaho ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe Avocats Sans Frontières ritangarije ku wa mbere ko rizokugara ibiro byaryo burundu mu Burundi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 n'umwaka. Umukuru w'iryo shyirahamwe Chantal Van Kusten iyo ngingo igifatwa ku wa mbere yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingingo yo gukura meza bayifashe kubera ibyo basabwe na leta harimo nko gutanga akazi yisunze ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu bice kuri n'amategeko kandi binyuranye n'akarangamutima k'umwuga wabo.
Twafashe
iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure kubigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 n'umwaka ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma ya inamijeje amahoro n'umutekano idusabye gushira mu ngiro ingingo zinyuranye nakaranga mutima kumwuga wacu
by nos valeurs en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique
muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo kugacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye nuko dutunganije kandi bice kubiri n'amategeko
et donc nous avons préféré voilà prendre nos responsabilités
kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 hambavu ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe avocat sans frontières zokinjira mu Burundi mu mpera za kuno kwezi kwa 12 n'handicap international yemeje ko izokugara ibiro byayo mu Burundi canke ikabyimurira ahandi Burundi bwategetse mu ntango z'ukwezi kwa 12 hiyugarwa ry'ibiro ya ONU vijeje gateka kazi na muntu leta zume za Amerika ejo kwa gatatu ikaba yavuze ko ite impungenge niyugarwa y'ivyo biro icegera c'umunyamabanga mukuru mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu gisata kiraba Afrika Tibor Nagi yasiguye ko ivyo biro bitari kugarwa mu gihe hacibonekeza iho nyango y'agateka kazi na muntu niyugarwa y'urubuga rwa politique amashamwe mpuza makungu agera ku 130 yahagaritswe gukora mu Burundi mu kwezi kwa 10 asabwa kwitunganya gushasha haba mu gutanga kazi canke mukungene akoresha amafaranga bitarenze kwigenekerezo rya 31 kuno kwezi kwa 12 atazokubahiriza ivyo asabwa na leta agabishwa kugagwa Burundi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu ntimugiye kureba ibiganiro birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikibanuye mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Radio America yabaye ibyo cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ibyo cyacu mugutangi cyambo mubanyagihugu Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona Tugahujayo kwijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.